Likabe Anshi, Jason Stearns yigisha kuri kaminuza Simon Fraser yo muri Canada yasiguye ko inganda zicukura ubutare n'amabuye y'agaciro muri Congo ziganjemo izo mu Bushinwa. Yemeje ko Amerika ataruganda na rumwe ifise rukorera muri ico gisata muri Congo. Ubutegetsi bwa Congo ntaco buravuga ku mugaragaro ku vyano masezerano bwifuza kugirana na Amerika. Mu ndwi heze ariko Patrick Muyaya avugira leta ya Congo yavuze ko igihugu we cifuza kwagura abafatanyabikorwa muri ico gisata, asigura ko ibiganiro bijanye n'aya masezerano hagati ya Congo na Amerika biba ku munsi ku munsi. Uwo mutegetsi wa Congo yagize ati abanyamitahe b'abanyamerika bifuza kuza muri Congo barahawe ikaze, ntankeka bazoronka aho bakorera. Congo ifise ibibanza byinshi byo gukoreramwo, byo bavyiza rero abanyamerika bazanye imitahe yabo ngaha. Congo ifise ubutare n'amabuye y'agaciro menshi mu butare buzi imbere y'ubundi, harimo cobalt, lithium hamwe na iranium.
Urakoze Diane. Nini nahazwe tukivuga kuri Republika ya Demokrasi ya Congo, ishyaka Parti pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD rya Joseph Kabila wahoze ari president wa Republika ya Demokrasi ya Congo ryamaganye iryanwa mu butabera ry'abayobozi bakuru baryo Fidele Niyongabo.
Ibiro vyiwe vyarungikiye amakete abanyepolitike cumi bo mu mugambwe Parti pour la Reconstruction et la Démocratie, naho batatu muri bo ari bo bonyene vyitezwe ko barenguka kugira basambishwe kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru wa Congo Kinshasa, kuko vyatangajwe na Jean ababuranira. Mu barengukishijwe harimwo Aubin Minaku, icegera c'umukuru w'uwo mugambwe, yigeze kuba umukuru w'inama nshingamateka, na Emmanuel Ramazani Shadari yigeze kuba umushikiranganji w'intwaro yo hagati, yarigeze no guhiganira kuba umukuru w'igihugu. Jean Mbuyu yatangaje ko we hamwe na bagenzi we bazokumviriza ivyo bahamagariwe. Ubutumwa baronse ntibusigura impamvu barengukishijwe. Aubin Minaku yatangaje ko bazokwitaba uyo mushikiriza manza kugira birinde umwikeko uwo ari wo wose. Yahakanye ko bakorana n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 canke iyindi migwi yitwaje ibigwanisho iyo ari yo yose. Mbuyu yavuze ko inzira we hamwe n'abagenzi we barondera ari ya politiki kwa tari y'ugufata ibigwanisho. Yatangaje ko biyamiriza mu buryo butomo inteko izo arizo zose zo mu mahanga ku butaka bwa Congo. Impamvu y'ukuri y'irengukishwa ry'abo banyapolitiki ntitomoye nk'uko vyatangajwe na Jean Mbuyu abunganira mu vy'amategeko. Yamara president wa Congo Felix Tshisekedi yigeze kugirana amasezerano yo gusangira ubutegetsi na Kabila, aherutse kumwagiriza ko ashigikiye abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bafashe ibisagara bibiri bikomeye cyane mu buseruko bw'igihugu kuva mu kwezi kwa kabiri. Joseph Kabila yaravuganye kandi n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'abaserukira amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki mu ntumbero yo kuganira kazoza ka politiki k'igihugu. Kuba abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 ariko bafata ibindi bice mu buseruko bwa Congo vyasongeye isibe mu ntambara imaze igihe kirekire mu gihugu. Iyi ntambara irafitanye isano niho nyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 hamwe n'urugamba rwo guhiganira kwigarurira amatungo kama akomeye cyane muri Congo. Urwanda ruhakana ko ruhibigwanisho n'inteko umugwi M23.
Inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu vyaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi, murashobora kubikurikirana bice ku rugaga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya.
Ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu, cyangwa kuri web yacu w3 radio yacu voa.com, ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize.
Mu rugaga rwa WhatsApp y'ijwi rya Amerika usoma amakuru gusa, nta bubasha ufise bwo kubona abarurimwo. Vyumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe.
Ijwi rya Amerika ni radio yanyu,
turabizera nk'uko mutwizera.
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'icyarwanda bakora ubucuruzi bwambukiranye imipaka mu Burundi cyane cyane abaherereye mu ntara z'igihugu zihana imbibi na Republika Demokarasi ya Kongo bahagaritse imirimo yabo kubera umutekano muke byabateye igihombo kigira ingaruka ku buzima bwabo inkuru ijwi ry'America yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye
Abadandaza bo mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bakora urudandazwa njabukambibe bavuga ko intambara zibera mu gihugu cha Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo zatumye bagira gahombo kanini aba ni bamwe mu badandaza bo mu ntara ya Cibitoke
ni kuvuga mu byukuri byo bintu byadufasha cyane kuko dusohotse umuryango wamenya ati yamara bamama basohotse uno musiturarari
ariko guko kubura mayira nibindi ari byo twatwayeyo bimwe byahezeyo ari byo twategezwe gutwarayo bimwe byatuboreye ko kubera iki ntaho turi bibijyane nibiriyo ntaho turi bubikisha
Ingaruka mbi ya kugahombo ningene amabanki canke amashirahamwe yo kwiziganya no kugurana na azo bafata mu kanigo hamwe iyo ntambara ihuza abasirikare ba Kongo n'abagwanyi b'umuhari ba 23 itohagarara
muri make jende ko ndaraba mu gihe turimwo ubu bamwe n'ubusho turindiriye kujamwo no kutwambura aho tuba ari byo byagiye ari byo twahebeye mu byo twategeza kukanyamwo kuriha abo tuba dusanzwe twasabye amadeni
nkanje aho merereye n'ukuri nararaguranye udufaranga muri banki kugeza kuri isaha hari byo nararungitse hariya batari bwanyishure n'iyi saha nta muwo mubwira kinyishura akwishure gute commerce yarahagaye
eka n'abakorera mu masoko y'ibujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi baba bakongomani canke barundi nabo nyene bavuga ko babona ingaruka mbizi ntambara zibera muri Kongo ari kibazo gikomeye uyu numwe mu bakongomani bunguruza abantu bakorera ku isoko benshi bita kwa Sioni avuga kwa kukazi kahagaze
Urabona kera turuko turakora neza kubera ari activity. Ngabo nambara ya jage mu gihugu cy'umuri Kongo umunsi yatanguye gushika ubu nta kazi turemo. Akazi kose karafuye. Nta bakiriya, nta mahera. Turazinduka ngaha kuva sizere. Shika sizere n'ukiri mu turonga. Wapi akazi nako kagenda? Yose biri out. Aha ngaha ushobora kurunga abantu babiri ubazana muri Kongo amahera yo kugura igitoro ukuriha versima na kigenda. Uwinjye ama probleme n'umubosi w'imodoka n'igitoro nacyo waronse.
Urananye. Ari abashoferi bamwe bamwe nga bapanza muri quartier babura n'amahera y'ukurenza bisanzwe ubwo n'akazi k'iwabo akanyene k'inzi yose ubu akazi nako bafite ntituzi ingene tusoba
amabiro ya sigare yari hama taxi nayo mahera yingi no muri kumwe usi imodoka yara usanga yishiriye mu manzu imodoka zisigara mu mpamvu
n'abadandariza muri iyo soko ngo nta baguzi baturuka muri Kongo baherutse kuva izo ntambara zitanguye muri ico gihugu kibanyi bavuga ko bari kubakura habahomba kuko abakongomani aribo babagurira ku bwinshi bazanye amafaranga y'agaciro
Afrika cyo kifashe nabe kubera nta bakiriya nta bantu bazi ikintu turonka nta kintu cyangwa nta cyuzo mu minsi heze no kwinjiruza ubu nta nshaka gatatu cy'amahanga abantu hando ndo ari nshaka gatatu cyo yumva ko yani kuba nta bantu baza sinzi gituma aha muri parking abantu bahura ari uja nuza abantu buzi aho se abantu buzuye imiduga utoraba ariko ubona abantu bahaye n'imparo
ibiharuro bakunzi b'ijwi rya Amerika bakura ku rubuga rw'ibanki nkuru y'igihugu byerekana ko ica gatatu c'ibidandazwa bivuye mu Burundi bishogwa mu gihugu kibanye ca Congo ubwo rubuga ruvuga ko mu mwaka uheze u Burundi bwinjije imiliyaridi 121 zivuye muri Congo mu mwaka uheze 2024 umuhinga mu by'ubutunzi Diomede Ninteretse yakurikiraniye hafi ico kibazo avuga ko gahombo kagiye kuba kanini haba kuri abo bakuru urudandazwa ndengambibe no ku gihugu nyene
uravye abantu bahunze bahuye bakeneye gufashwa bahora baza kurangura naho bariko barafashwa mu iza cibitoke yahaye mu iza gihanga kandi Burundi buzogira agahombo gakomeye ari nacho gituma nibaza yuko kumbura ingingo zizofatwa kugira abagahengwe cyane cyane aho kuri frontiere bahasekirize abantu basubiye guhana hane bidandazwa vuba nibaza ko ari kibazo kirajishinga basanzwe batwara igihugu
Ubushikirangenje bw'ubudandaji n'amahinguriro bubicishije umuvugizi wabwo ahumuriza abo badandaza ko Leta y'u Burundi itareza amaboko Onezime ni y'ukuri agasaba abo badandaza kuraba izindi nzira bocishamwo ibidandazwa byabo kuko mu ntambara ubuzima bubandanya
umutekano maze kubura hagize ikintu na kimwe cyonone kaza umutekano no kuvuga ibintu by'ukuri birahungabana abantu barahungabana n'urudandazwa n'ivyo raheza nago rugahungabana rero ico twovuga nuko abene gihugu ba mu kibitoki abo muri uvira kambere na ku isoko yo kwa Sion batoce bafata ubuzima uhagaze no gutangura kwiyumvira nimba batari baravyumviriye kera mbega kwiki kitakunze igishoboka n'igiki
ibidandazwa byahora bishogwa mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bikinjiza amafaranga avuye mu makori n'amatagisi ni fuyingano ibinyobwa byihinguriro rya Brarudi itabi hamwe n'amasabuni intambara zaduse muri Kongo zaragize ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu cy'Uburundi gihanze muri kino gihe n'ubukene bw'igitoro n'amafaranga y'agaciro mva makungu
ijwi rya Amerika iwanyu mu ntara Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahamagariye abarundi baba mu mahanga kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu umwe mu bitabiriye iyo nkuru za ni Alphonse Nahimana atuye mu gihugu cya Canada yashinze ishyirahamwe ryitwa NCDP niragira Community Development Project rifasha abanyagihugu guhinga kijyambere bongera umusaruro ishyirahamwe rimaze gushinga imizi mu ntara zigera ku 8 z'igihugu navuganye na ingénieur agronome Marc Ndayimirije umuvugizi w'iryo shyirahamwe NCDP atangira mbwira amavu n'amavuko yaryo
iryo shyirahamwe NCDP ryashinzwe n'umuntu yitwa Nahimana Alphonse akaba asanzwe aba muri Toronto muri Canada yarishinzwe muri 2015 ubu akaba ariko ryababa imyaka 10 rishinzwe rero ubuye yakurikiye icyumviro cy'umukuru w'igihugu yaje kubagendera muri Canada avuga ati garuka muteze imbere ho mwasize urudzogi rero nawe yaciye aza gushinga iryo shyirahamwe avuga ati rero hamwe navuka nasiga urudzogi mbere kubera ko natigize imana ngatera imbere nta kuntu nogaruka gufasha bamwe bene wacu nakura mbona niho yaciye ashinga iryo shyirahamwe rya NCDP akoresheje izina rya sekuruza wiwe hama barundi rero benshi bagiye baraboneka ko ariko arakora rero baciye baza baravuga bati nase turashaka gukora nkuko natwe twabonye mukora iwanyu Mwurelo harageze ma NCDP ashika nka mu ntara nka indwi umunani rero usanga zimwe zitwa amazina atandukanye zitwa nka NCDP ndibatira igitega hariyo NCDP nahayo amazina atandukanye umuntu wese bivanye niyo avuka acaza arashira kwirinda izina ryiwe
kugira ngo abatwumva basobanukirwe neza n'iri shyirahamwe ryanyu mu bikorwa mushyira imbere iyo mwigisha abantu guhinga no kongera umusaruro bahinga bate bahinga iki
mu bikorwa dushyira imbere harimo kwigisha abarimyi kwihingurira umwavu w'ikirundi bakoresheje ibyo bita ibyatsi bitandukanye mugabo birimo ibyunyonyi igitegwa kiba gikeneye na cyane cyane tukaraba yuko dufise ibyunyonyi byitwa NPK ni kuvuga azote phosphore potassium ni kuvuga ni ibyunyonyi bikuru bikuru igitegwa kiba gikeneye aho rero tushatu kubera umwavu ari nkenerwa kugira umuntu ashobore kwimbura ibyo byose twarabishize imbere cyane kugira ngo naho yokoresha umwavu w'ikizungu ariko umwavu w'ikizungu ari nk'umwambiro ube muke cyane kugira ngo isi yimbe ku mwanya munini hanyuma turabigisha rero n'ibijyanye no kugwiza imibyaro y'ibitoki kina cyane cyane bitanga umusaruro haba nk'ubumara amasenga ibisahira bya rubone hama tukaca rero uwo mwavu rero barawushira ku biharage no ku bigori hamwe no ku biraya ubwo turaba na cyane cyane bitegwa bitumwa bironderwa cyane ku isoko kugira ngo nabe abanywanyi bo mu cooperative nabo bashobore kuronka ibyo bafungura bongi baronka n'ibyo basarurira isoko
none se wambwiraga yuko muri mu ntara zitandukanye tuvuge hari Muramvya hari Ngozi hari Makamba hari Ruyigi hari Bururi hari na Muramvya nyirizina birumvikana kubera ko niho byatangiriye iyo muhitamo intara mushingamo iyindi cooperative muyihitamo mukurikije ibyera cyane muri iyo ntara cyangwa se mufata n'ibyera handi mukabiriho mu bijyana
no kuvuga ibyo dukora tumaze kubikorera Muramvya barabishitse kungurukana bumenyi abarundi benshi barabibona nko ku YouTube hanyuma abantu rero bava mu ntara zitandukanye bo nyine baca bavuga bati natwe bakaturondera bakavuga ati natwe turashaka ibyo bintu mwakoze hariya muze kuturabira isi y'iwacu ibyo ibitegwa bisanzwe bihakunda nimba ari mu ntara y'Imbo ukuvuga yuko naho dushatukirageza kuraba turi kumwe n'abahinga batandukanye bagerageza kwiga isi iyo muri ako karere bakoranye n'abarinzi bo muri aho karere bati hakunda ibi tugeze mu hantu intara y'imbona duti harakunda ibitoki cyane turabishyira ku ingufu arahane naho tubona yuko akunda ibitunguru ukuvuga wa mwavu turaheza naho tukawushyira imbere mu gutera ibitunguru bizozana umusaruro ni ukuvuga umwavu ikirundi tubigisha umwavu hariho hose naho biravana n'ibyatsi by'ubwoko kanaka twasanze dushatugerageza gukoresha ibyo kugira ngo bishobore kuzana bya byonyonyo bikenewe ibitahari naho tukagerageza kubyongereza turavye ibihari canke ibyo dushobora kuzanamwo kugira ngo umwavu tuhe akanovera gakwiye.
None se mbwira ingenieur Marc Ndayimirije kuva i NCDP yatangira hashize imyaka 10 mwigisha abanyagihugu guhinga no kongera umusaruro murabona umusaruro wariyongereye ku kihe kigero ku buryo mwavuga muti ababikoze bashobye kwihaza basagurira amasoko ku buryo n'inzara ntaho yamenera.
Kuva aho tubitanguriye uravye nk'imirima yabo kubona isigaye se hariho abantu n'umwavu w'ikizungu uwe batakibona yuko ari ingorane kuri bo nuravye n'ibigori baba bafise abarimyi turabona yuko umwimbu washoboye kwiyongera ku bice birenga 60% meme na 70%.
None wowe uri ingenieur agronome waraminuje mu buhinga bwo guhinga hari aho ugera ukigisha n'abarumuna bawe n'abandi ukabaha ukabasangiza ubwo buhinga kugira ngo bagufashe bityo ejo bazagira ikirenge mu cyawe.
Bera ubwo buhinga uburimyi bukengera isi n'ibidukikije harimo harimo gushobora kubihereza abana bakiri bato no muri ayo makoperative ya NCDP tugerageza yuko abanywanyi habarimo n'abantu bakiri urwaruka kugira ngo nabo bazobihereze abandi bana de generation ya generation bishobore ni ukuvuga iyo turiko turabigisha rero turagerageza ku buryo atakintu na kimwe tubahisha kugira ngo uwo mwavu bawukore simpaka ngo jewe ngo name ndi kuri tele bo nyine ubu baramaze kubyimenyera kubyihingira aho twagiye turaca hose kugira ngo nabwo tutaba tukihari icyo gikorwa kiza kibandanye n'igihe twaba tutakihari.
Marc Ndayimirije umuvugizi wa NCDP mu gihugu cy'u Burundi ndagushimiye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ishyaka ry'abalibero riri ku butegetsi muri Canada ryatoye Mark Carney kuri bera umuyobozi akazahita abana minisitiri w'intebe w'icyo gihugu asimbuye kuri umwanya Justin Trudeau weguye ku buyobozi bw'ishyaka no ku mwanya wa minisitiri w'intebe mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Mark Carney w'imyaka 59 agiye kuyobora Canada mu bihe bitoroheye icyo gihugu kubera igitutu gikomeje gushyirwaho na President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje ko igihugu cye kizongera amahoro n'amatagishi ku bicuruzwa biva muri Canada. Mugenzi wacu Eddie Rwema yavuganye na Joseph Hakizimana umunyakanada ufite inkomoko mu Rwanda yigeze kwiyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko ya Canada mu matora 2019 mu ntara ya Quebec akaba akomoka mu ishyaka NDP ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Canada aravuga uko yakiriye itorwa ry'uwo ministre w'intebe mushya.
Mbere yuko premier ministre Trudeau urimo gusohoka hazi igitutu cy'uko agomba kwegura hari ibintu byinshi maze guhinduka cyane cyane nk'amatora ya Trump yabaye muri Amerika ku buryo muri Canada na politiki yaho yarahindutse muri iminsi itambutse byatumye abantu twese aba muri opposition hatitaye ku mashyaka cyangwa n'ibindi abanyakanada dusa naho twagiye hamwe tuvugura ururimi rumwe kugira ngo tubashe kuba twareba uko twitwara muri iki kibazo cyatewe na gahunda ya Trump. Byatumye rero na n'uyu mu premier ministre mushyashya twabonye asa naho afite sutiye ikomeye cyane y'abanyakanada benshi ni nkaho ibyadutandukanyaga twabishyize ku ruhande kugira ngo turebe uko tukanyura muri iki kibazo. Ku buryo rero n'umuyobozi wacu w'ishyaka ryacu nawe yamuhaye amafelicitation, ubwo ni ukureba ibigiye kuzagukurikira muri iyi minsi mu rwego rwa politiki.
Amatora rusange muri icyo gihugu yari ateganijwe mu kwezi kwa cumi uyu mwaka, ariko hari amakuru avugwa ko ayo matora ashobora kuba na mbere. Mubona ayo matora kuri mwebwe ashobora kuzaba nka ryari?
Njye ku giti cyanjye ntabwo nabasha kumenya ari ryari, ariko abasesenguzi benshi ndetse n'abantu bo muri iri shyaka ryari ku butegetsi bigaragara ko amatora ashobora kuba vuba. Hano bagira icyo bita kuyatangiza, gutangiza kampanye. Abakurikirana politiki hafi berekana ko, ndetse n'amakuru agera ku bantu batandukanye berekana ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu, mu ntangiriro z'ukwa kane, kwiyamamaza bishobora gutangira. Ni ukuvuga ngo rero ushobora gusanga mu mpera z'ukwezi kwa kane cyangwa mu ntangiriro z'ukwa gatanu aribwo tubanye indi guverinoma nshyashya. Ariko icyo nababwira ni uko ahangaha uko politiki ikorwa, buri shyaka ubu ngubu, baba konservateri, abaliberali ndetse n'ishyaka ryacu, ubu yose aba yaramaze kubona abakandida babiteguye. Ni ukuvuga ngo nibatangiza kwiyamamaza ahantu hose usanga ibintu byose byaramaze gutegurwa, kuko baba barabiteguye mbere cyane, ku buryo igihe cyose bayatangiriza abantu babiteguye guhita bajya mu kwiyamamaza.
Bwana Joseph Hakizimana, ubushize mu 2019 wagerageje kwiyamamaza, ese muri uyu mwaka waba ufite intego zo kwiyamamaza?
Bo, niyamamaza mu 2019 ni ishyaka ryaje kunshaka bitewe n'ibyo mbamo n'ibyo nkora ndavareza ishyaka. N'ubu ngubu barashatse, turimo kubikoraho, ndumva hari amahirwe menshi yuko nshobora kwiyamamaza bigeze kure.
Ikindi wakomojeho nuko muri iyi minsi igihugu cya Canada kiri mu bibazo bikomeye cyane n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Trump yanavuze ko yifuza ko icyo gihugu cyanyu cyaba leta ya 51 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibijyanye n'urugamba mu bijyanye n'iby'ubucuruzi, aho Trump yifuza kongera amahoro ku bicuruzwa biva mu gihugu cya Canada. Esa aho ngaho mu Banyakanada ibyo byakiriwe gute? Abanyakanada nabo bavuze ko biteguye kwihimura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urabona ibintu bigana he mu bijyanye n'imibanire y'ibi bihugu? Ese McKinney urabona hari icyo ashobora guhindura kugira ngo acubye uwo mwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi?
Bo, nicyo twizera. Twizera ko muri iki gihe gitagiye gufata ubutegetsi ashobora gutuma acubye uwo mwuka mubi, ariko ni ibintu bihangayikishije Abanyakanada benshi ndetse n'Abanyamerika benshi. Gusa nk'uko nabivugaga mu kanya, guverinoma yacu mu by'ukuri yakoze uko ishoboye, natwe bo muri opozisiyo twashyigikiye cyane uburyo yitwaye mu kibazo. Ikibazo cy'ubutegetsi bushyashya buri muri Amerika buyobowe na Perezida Trump ni ikibazo kitoroheye isi. Bigaragara ko nyine byahungabanyije ntabwo ari Canada gusa, hari Mexique, hari ibihugu bya Otani n'ibindi. Ubona ko nta muntu uzi aho amaherezo yabyo, ariko buri gihugu kimwe n'umuntu agomba kwitegura ikibi gishoboka dawose. Ni ukuvuga ukitegura uvuga uti ibintu bigenze nabi kurusha uko nabitekerezaga nabyitwara mu guti. Ibyo rero Canada iri gukora na yashyizeho mezire zishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku Banyamerika. Gusa turizera ko uyu mugabo mushyashya McKinney ntabwo ari umunyapolitiki, ariko ni umuntu ufite kamembe reputation nziza, amateka meza. Turatekereza ko dukurikije uko tubona Trump n'ibindi ashobora kugira ikintu astabiliza muri iyi minsi, ariko umuntu nyine uyobora iki gihugu cya Amerika ntabwo ari umuntu ushobora kumenya ngo wamwitegura gutyo, kuko ahinduka umunota ku wundi. Turi kwitegura, Abanyakanada turakomeye, twatangiye no mu ngo zacu gutangira kureba uko tubyitwaramo buhoro buhoro, kandi turizera ko bizarangira neza.
Joseph Hakizimana, Umunyakanada ufite inkomoko mu Rwanda, ukaba warigeze no kwiyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko ya Canada mu ntara ya Quebec, ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Ni
hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: Imana irara handi igatahi Rwanda. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste. Nshimiye Imana.
Ubateye ba amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba Shiranga vokama zimaka no